Muhindi, my baby, romantic boy. Iza kutwaro witu ankole mpole chabiyo Nebi ama ahakubaru kundo yawe Izira mutima kwanje I love you so so much, yeah my darling,
yeah my darling.
I promise you gurizo.
Leta rukundo tuwale bilunji vyonka vyonka.